mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika kuri uno mugoroba umunsi wa kane itariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 muri studio gatanu i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fideni Yongabo ndabaramukije ndabaha nanjye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa
ico vite kubamenyesha nuko mu mihana mu makomine bose bifuza ko uri umurundi wese ari hanze yose ahuka subira mu mazu yanyu subira mu mirimi wanyu umwana mushire ku ishuri uri masubira rime.
Uyo ni Glorious Verahino umuyobozi mukuru ajejwe gutahukana impunzi no gusubiza muzabo abazitekejwe mu bushikiranganje bujejwe intwaro no gukundisha igihugu mu Burundi igihe ariko arakira impunzi zitahuse zivuye mu gihugu cha Tanzania. Ni mukanya gato mu yandi makuru naho
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashitse no Moscow kane mu gisagara cha Davos mu Swiss vyitezwe kwashikiriza ijambo ejo kuwa gatanu abategetsi b'ibihugu n'abasebukira amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji baba mu gice bitandukanye byo ku isi mu nama yo muri indwi yerekeye ubutunzi ku isi.
Mu kugaragaza no gukomeza imigenderanire ku rwego rwa gisirikare umushikiranganje wa Amerika jejwe kwivuna abansi Jim Mattis amenyesha ko ubwato bukomeye bw'ingwano indege zo mu ngwano zigurukira ko bugiye gufata urugendo muri Vietnam.
Mupadiri w'umukatolika n'uwundi muntu bari banyuruzwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barekuwe amasaha 48 nyuma yuko banyuruzwe n'abantu batamenyekanye.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagiraneza Save the Children rimenyesha ko umukozi wabo agira kane yitabye umuremyi muri Afghanistan. Ayo makuru n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu.
Duhereye ku makuru bavuga hirya no hino ku isi, duhere kuyerekeye ngaha muri Amerika aho Perezida Donald Trump yatangaje ko yiteguriye kwishyura ibibazo by'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller, abanje kurahira ko avugisha ukuri yiteguriye kwishyura ibibazo bijyanye n'itohoza Mueller, ariko agira kuvyuka nimba Uburusiya bwivanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka wa 2016. Perezida Trump yabwiye amenyeshamakuru ku munsi wa gatatu ko yiteguriye kwishyura ibibazo by'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller. Yavuze ko yifuza kwishyura ibyo bibazo mu buryo bwihuta bushoboka kandi ko azobigira abanje kurahira ko avugisha ukuri. Perezida Trump yasubiye kuvuga ko atakoranye n'Uburusiya mu ntumbero yo kumufasha gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka wa 2016. Itariki yo kwishyura ibibazo vya Robert Mueller ntirategekanywa, yamara Perezida Trump yatangaje ko bishobora kuba mu ndwi zibiri canke zitatu ziri imbere.
Mu kugaragaza ibikorwa byo gukomeza imigenderanire ku rwego rwa gisirikare umushikiranganje wa Amerika ajijwe kwivuna abansi Jim Mattis amenyesha ko ubwato bukomeye bw'ingwano indege zo mu ngwano zigurukira ko bugiye kurungikwa mu bikorwa bya gisirikare muri Vietnam. Ribaye rya mbere ubwo bwato burungikwa muri Vietnam kuva habaye intambara ya Amerika n'icyo gihugu. Kuri uno munsi wa kane General Mattis yabwiye Nguyen Phu Trong umukuru w'umugambwe wa gikomuniste ati turabashimira ku kuba mubandanya gutsimbataza imigenderanire ya gisirikare natwe mu kwakira ubwo bwato bwacu buzogendera i Da Nang mu kwezi kwa gatatu. Ibiro by'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi bumenyesha ko umushikiranganje mukuru wa Vietnam ari nawe mutegetsi wa leta afise ijambo rya nyuma ku rugendo rw'ubwo bwato. Ati niba zoshira urukomo ku kwemera icese iyinjira y'ubwo bwato. Mattis yongeye ko nicyo gikorwa nacyo nyine kiko kigenda neza. Amerika irabandanye kugerageza gukomeza imigenderanire na Vietnam mu gihe icyo gihugu gisigaye kidahisha aho gihagaze mu kugwanya imigambi y'igihugu cy'Ubushinwa mu kwitira uturere muri ako gace.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashitse no Moscow kane mu gisagara cha Davos mu Swiss yitezwe kwashikije ijambo ejo ku munsi wa gatanu abategetsi b'ibihugu n'abasebukira amashirahamwe agira imirimo y'ubudandaji bava mu bice bitandukanye byo ku isi mu nama yo muri indwi yerekeye ubutunzi ku isi. Igihe Perezida Trump yashika mu gihugu cy'u Swiss abantu bihereje amabarabara mu bisagara bitari bike by'icyo gihugu kugira bamubwire ko batamushaka. mbere yuko ashika mu Swiss abafasha biwe mu vyerekeye butunzi bajanye bafise imigambi yo gushira imbere uguhiganwa makungu mu vyerekeye butunzi mushikiranganje je bikigega muri America Steve Mnuchin umwe mu bashikiranganje 10 bari muri mu nama y'i Davos yashigikiye igabanuka ry'agaciro k'idolari yavuze ko ari ikintu ciza kuri bo kubijanye n'ubudandaza yatangaje ko gushira imbere inyungu za America atari ukuvuga ko Amerika idashaka gukorana n'amakungu ku bibazo byerekeye uruja n'uruza atantambamyi mu byerekeye ubudandaje.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya ku ijwi rya Amerika. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abagira neza Save the Children rimenyesha ko umukozi wabo agira kane yitabye umuremyi muri Afghanistan. Ni mu gitero cabaye ku nyubako y'iryo shirahamwe ry'abongereza. Ku rubuga rwa Twitter, Save the Children yashikirije itangazo iti mu bikorwa vya nyuma byo gutabara imbabare byakozwe kuri uno munsi twashoboye kubona atankeka yuko umwe mu baguye muri ico gitero yari umusore w'imyaka 20 twakorana. Ivyo bivuzwe nyuma yaho abategetsi bamenyesheje ko abagabo bitwaje ibigwanisho binjiye mu kigo c'iyo nyubakwa ya Save the Children. Inyuma yaho umwe muri bo w'umwihebyi yari ahejeje kwituritsa ko bombe mu irembo ryaho. Abajejwe gucungira umutekano baratanye mu mitwe nabo bagwanye umwanya utari muto. Abagwanye baharanira leta ya Kiisilamu bariyitira ico gitero.
Naho muri Afrika mupadiri w'umukatolika n'ubundi muntu bari banyurujwe hamwe mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bari ku masaha 48 nyuma yuko banyurujwe n'abantu batamenyekanye. Padiri Robert Masinda n'uwo bari banyururujwe hamwe barekuwe. Ivyo vyatangajwe na Musenyeri Melkisedek Sikuri ayoboye diyoseze ya Butembo Beni mu ntara kivuye mu buraruko. Umuntu agira gatatu yashoboye gutoroka. Abo bantu batatu umupadiri n'abahinga babiri mu vy'uburimyi bari banyurujwe ku munsi wa mbere ku muhinga mu karere ka Beni igihe bari bavuye mu mirima. Aba banyuruje ntibamenyekanye nyamara kunyuruza abasivile n'ibintu biba kenshi mu ntara kivuye mu buraruko. Ku karere gakoregwamo n'imigwi yitwaje ibigwanisho itari mike mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze w'2017 abandi bapadiri babiri bo muri diyoseze ya Beni Butembo baranyurujwe n'abagwanyi batamenyekanye. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC. Perezida wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema yirukanye abategetsi bakomeye bane bo muri leta yiwe mu mabanga yabo mu ndwi zirangiye harimo umwuzukuru wiwe. Bikekwa ko bakoranye n'abagerageje kudeta avuga ko batesheje mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Izo zatangajwe na leta ya Guinea Equatorial no munsi kwa kane. Hagati mu kwezi kwa mbere Perezida Obiang yari yasavye inzego z'ubutungane mu gihugu gukarira abagerageje kudeta. Ku itariki zitatu z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2018 abategetsi ba Guinea Equatorial bari batangaje ko batesheje kudeta ku bwabo umugwi w'abacangiro b'abanyamahanga wari washatse kugira igitero mu ngoro y'umukuru w'igihugu yari mu ngoro yiwe. Guinea Equatorial yaranzwe n'amakudeta atari make n'igeragezwa ryayo kuva ico gihugu cikukiye mu kwikura ku gihugu ca Espagne mu mwaka w'1968.
Muriko mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 n'ibice 9 no kuri 95.5 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com akaba urungu kuri Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wezi 3 akaba urungu radio yacu voa@gmail.com. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuhere mu Burundi aho abarundi 769 bahungutse bavuye muri Tanzania hari hitezwe 108 ariko abagore bafise inda zikuze basigaye ku mvuzo z'amagara bose binjiriye ku mupaka wa Gisuru mu Ruyigi ariko igice cyabo bace bajanwa i Musasa mu Ingozi mu buraruko kuko bahunze bava mu ntara zo mu buraruko. Abandi basigaye i Nyabitare nabo mu ntara za Ruyigi na Gitega fitekanijwe ko bose kuri uyu wa gatanu bazoshigwa iyo bahunze bava. Ni inkuru y'umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabiman.
Gye tata ineminyutsu zo kumusase zuno wakane nizo muza barundi zashikima bamba ku mpaka wa Burundi na Tanzania bakiriwe n'umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no gusubiza muza baditeshije umushikiranganje bw'intwari hagati no gukundisha igihugu mu Burundi umupfasoni Glorioze Ibrahim yari yaherekejwe n'umwe azishyirahamwe mpuza makungu gita y'impunzi hase zirongwe n'ikegera cyose kiri hase mu Burundi Sufana Jiri zimaze kwinjira mu Burundi Berahino Glorioze umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza muza baditeshejwe yadihaye ikaze
turazi iyo umuntu yagiye yirukanga intekera ku mutwe akagira imana gashika yashitse bakamucumbikira nta byiza byinshi umuntu yo kwifuriza uwundi ko yoja kubamo hajya nta hantu hajyoshe nkaho wavukiye n'igihugu cy'amavukiro n'uwo rara gufata neza tuvyumva kumwanya yemwe
Berahino Glorioze yijeje izo munsi kwiyobagiye ari heza
icyo mfite kubamenyesha nuko mu mihana mu makomine bose bifuza ko uri umurundi wese ari hanze yotahuka subira mu mazu yanyu subira mu mirimi wanyu umwana mushire ku ishuri uri masubira rime uwari umudandaza uri umutakisivira subire agura agakingi kuko hano muratekerewa inge muratekerewa ibintu bizomara amezi atatu ndetse muratekerewa n'udufaranga duke utwo dufaranga muzodukoreshe koreshe kuneza y'umujyango utagira isuka cyayigura urose imwe acatira n'indi bacamutiza murazi nyine tubaha n'abarundi turashigikirana n'ubu turashashigikirana karibu mwirabire hama muzotera kamo n'abasigaye inyuma
Sufana Jiri ikegera cyose kiri hase mu Burundi yabwiye ijwi rya Amerika kwica ibikorwa cuguruye igice cya gatatu cyo gutakuna impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania kubabyitabiye Nigice gizoranga itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka aho hategekanijwe gutahukana impunzi zingana n'ibihumbi 10 igice cya kabiri cyarangiye itariki 31 z'ukwezi kwa 12 2017 ahatahukanywe impunzi zabaye ibihumbi 14 mu gihe hari hitezwe impunzi 12 gusa umwe mu bakozi b'ishyirahamwe HCR bakorera muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika ko ibitigira ibyitezwe gutahukanwa mu gice cya gatatu bishobora kurenga ibyitezwe afatiye ukuntu bariko bariyandikisha n'abiyandikisha ari benshi aho batahutse baremeza ko hari izindi mpunzi zibatera ubwoba bwo gutahuka nk'uko byemezwa nta kimazi Geneveva umwe mu batahutse
kango mu burundi ngo intambara igombibe ngo mukagenda n'akazi kanyu ngo nuko ngo barabatangisha ibihumbi ngo namwe atayo mufise ngo n'imirima barayisorera ngo ibintu byinshi ngo gende n'akazi kanyu barabitubwiye nyine mukuza ugenda kwandika utavuga bakarobona bakumandika aho hejuru utabivuga warinumiye bakarobona utekera ugenda gusa cyafi
ubivuze na
ubuze barakwirukako
bandi
abanyagihugu nyene bahone
ikamubatahuka ari n'abavuga ko batazi icyo bari bahunze aha ni nka Ndayizeye Rashid
ukuri naho nza kakongero k'abandi uko ugemba kwibarabara abandi baguma bahunga icyo naho nze hanini ntacyo nabonye kure
Ndayizeye Rashid wico yakoze yajagabanye ko yatahukanye umukenyezi w'umutanzaniya kazi yakurikiye umugabo afise ubwoba ariko arashima uko yakiriwe Rose Kambayaga ni w'umutanzaniya kazi yashimye gukurikira uwo yashimye
Genda gendi mukwa.
Uri mu Tanzania.
Ndu muhakazi.
Nuno gende Burundi wa Tanzania bimeze gute?
Tanzania kweli habere. Mudufaje neza. Mihelabereye neza hafi. Abanyakiriye neza nta mudugumbo nta na kimwe.
Mu buzima bwawe usanzwe ukora iki?
Njye mu buzima bwanjye usanzwe ndi umukurima. Ngiye kuroba bakazoza. Ndime gawe iko naje nko ndo hotel imbere nana yene bizogenda neza garoje mu ishuri kugena bene baro kwitegurira kazoza kabo
hari itezo barunda amajana 8 baza gutahuka kuri uno wa kane ariko ico gitigiri ni cyabaye kigikwira kuko hashitse abarundi 769 aho basigaye mwishira mu hasere batubwiye ko hasigaye iminsi miki gise kikabafata muri komine Gisuru intara ya Rugimusoro ku Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Fidel Antoine kuri iyo nkuru tukivuga ku mpunzi y'Abarundi 374 bose baturuka mu ntara ya Kirundo baraye mu ikambi yakira abahunguka ya Songore muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi bari mu bahunguwe kuri uyu wa kane baciye mu ntara ya Ruyigi benshi muri bo baturuka muri komine Busoni benshi bavuga ko batahunze igihugu kumvo z'umutekano dutega amatwi mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ku Barundi 269 bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania 374 n'abanyakirundo muri abo 374 benshi nabo muri komine ya Busoni baharugwa ku 213 na Bugabira yaharuriwe 62 igihe cy'isaha 10 kuri uyu wa kane nibo bashikanwa mu ikambi ya HCR yakira abahungutse byifata kibanza irahitwa Isongore muri komine ya Kirembe y'intara ya Ngozi vyaboneka ko barushe kubera urugendo rurerure bagize kuva mu gihugu cya Tanzania baciye mu ntara ya Ruigi bikaboneka ko n'ugusonza bari bashonje nta majambo menshi yavugiwe muri icyo kibanza kiretse kubabwira inyifato yo muri icyo kigo ikihutiwe kwabaye kubafungurira no kuraba ababagize ikibazo cy'amagara kugira bavugwe tumaze kubisaba tukavyemererwa kwinjira aho bakiririwe twarose n'uruhushya rwo kuvugana n'abantu bagera kuri bane mu bahungutse nka bose barashimishwa nuko basubiye mu gihugu cyabibarutse muri abo bane umwe gusa niwe yavuze ko yahunze umutekano muke nawe nyine avuga ko wari umutekano muke ufatiye kubihuha
cewe nahunze 2015 ku mpamvu yuko baguma batuka ibintu by'itera bwoba ngo intambara igiritere ngo amatora abaye abantu bazosha ngo babice hanyuma niho twabona abandi batangiye guhunga hanyuma natwe twanduruka turahunga twahunze ibintu by'ibihuha kuko bavuga ibintu byinshi biteye ubwoba ubu rero niho twumvise batangiye kwemerera abantu ko bahungu tukaba tubona basigaye mu gihugu atangorane na zimwe zihari babaye ngaho twitahire
uyu muhumure nawe avuga ko yahunze inzara yabicaye bigacika muri komine ya Busoni
iwacu muri Busoni uko byari byifashe hari umutekano ntangere ikintu giye gusa cyahambanye nahavanywe n'ikintu cyitwa inzara nicyo cyahambanye mbadukana n'umuryango wanjye ubwo rero ngeze mu nkambi hariya maze n'icyo gihe nje nkumbura ababanye kandi nshakumbura n'igihugu cy'iwacu
mu byamuteye intege zo guhunguka ntasiga inyuma urubanza rw'amatora rwimirije
kandi n'ikinzanye gihe hanini iriya nuko numvise hari amatora teye amatora ntashobora kuba njyewe ntagiye gutora ntibikunda tegetsi bararibye njyewe nahunze babibye nicyo nifuza mugabo ukongera guhunga wapi oya nzogwa muhiri wacu naho inzara izotera n'abandi mbona bahari
uyu mukenyezi we aturuka muri komini ya Bwambarangu avuga ko yomowe nubwo bankana n'abakazana
nde nahunze ingorane zerekeye z'abana n'abakazana Tushati mwezeo ngeenda, nubu na awana, ni wazina hanu na awandi, bazi kusayina kuna wana rapuwe. Awana, wana sababu ya puu ya kera, ni mayandadaye. Awana ndabarera awana watonya, waratora wagore, ume utora wagore, jire wa chawaranyi hari za wagore wawo. Awana munga mwezeo kutora mwaka zara katanda, tu mwamu kishwe wakana. Nabugo na hundu umuteka na muke.
Uyu mugabo, na wenyine, nabuga kuya hunze umuteka na muke, ahubgo, asigura agatotezo kumutwara
icyatu nyojewe mpunga no muntu natemeye igiki kimpande yitango ryane yo korubibe abarimo bari ko rubaka amakoreji bakinsabye acambira ngo namwize acaraje aramfatisha uwo muntu mitamari kino mu gatare amfatisije cyagenda kumpunga mu zone amfunga ibi yose amfunguye aca bajimbe 40 cyemba nabandi bari ngo barahunga banjimbe 40 ndavuga ati ntatongo mfite ndi bugurisha eko kwera nifite n'utwana n'ufuma mpunga kuko aho umeze nk'utotejwe
bamaze gufungurirwa baciye berekwa aho baruhukira ibitegekanijwe ko aho bukera kuri uyu wa gatanu bazosubira kwandikwa kugira basuzume ko abari ku rutonde rw'abahungutse bashitse bose ibyo biheze bazocyaburizwa amamodokari azobashikana mu makomine baturukamo bamaze gushika iwabo HCR iraheza ikazobandanya ikurikirana ko bamaze kumenyera mu kibano muri site yakira abahunguka ya Songore mu ntara Ngozi iri mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru Mu Rwanda naho umugoroba w'abavyeyi umaze imyaka ibiri utanguzwe mu gihugu cyose ubu umaze gutanguzwa no mu mabohero yo mu Rwanda. Mu nama ihuriyemo abacunga amabohero y'abagore yakoraniye I Kigali yasozejwe kuri uwo munsi wa kane. Ibindi kuri inkuru twumviriza umenyesha makuru wacu asumutakaboye.
Kusho ya mbere mu Rwanda hatangijwe ihuriro ry'abacungagereza b'abagore. Abo bacungagereza b'abagore bavuga ko aho bakorera bahatangije gahunda y'umugoroba w'ababyeyi mu magereza. Uyu mugoroba w'ababyeyi warusanzwe gukorerwa mu midugudu hirya no hino mu gihugu, aho bacoca ibibazo by'abantu mu miryango bafitanye ibibazo bikarangira bikemutse. Peri Gakwaya, umuyobozi ushinzwe uburinganire n'ubwuzuzanye mu kigo gishinzwe amagereza mu Rwanda, asobanura ko kuva batangira umugoroba w'ababyeyi muri gereza byagize akamaro mu mibanire y'abagororwa.
Tugira utugari nk'uko hanze duhari, tukagira imidugudu, buri mudugudu tukawusaba kugira akagoroba akaba umugoroba w'ababyeyi, bikadusaba no kubyigisha abo tugorora kugira ngo ejo batazasanga abandi basigaye hanze barabasize. Burya umunyarwanda yaravuze ngo hari abantu habura urujurundu, nabo haba utubazo. Kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byatweretse ko ari umusaruro mwiza, kuko nta makimbirane bakigira nk'abantu bari hamwe. Urumva hari igihe uburoko bwabaryaga, umwe akaba yatangira kwiyenza ku wundi, bagatangira mu migi imiryango yabo basize hanze. Ariko kuva umugoroba w'ababyeyi watangira byaduhaye umusaruro, ku buryo usanga nta bibazo bigihari, n'akabazo kaje bagakemurira mu mugoroba w'ababyeyi, ugasanga natwe nk'abakozi biratworohereza, tutajya mu bibazo byabo byinshi nk'uko mbere byari bimeze, mbere y'uko iyo gahundiza.
Usibye kugabanya amakimbirane hagati y'abagororwa b'abagore, uyu mugoroba w'ababyeyi unafasha abacungagereza kumenya ibyaha abagore bakunda kwishoramo, bakaboneraho umwanya wo kubasaba kubyirinda no kuzabirinda umuryango mu gihe bazaba bafunguwe.
Mu by'ukuri natwe ni nk'aho twaboneye aho tuvugira kubabwira ko kirazira kumva ngo umunyarwandakazi yakoze icyaha runaka, umunyarwandakazi yacuruje urumogi, umunyarwandakazi yagiye yijanditse muri. Bidufasha mu kubigisha, ni inshingano zacu n'umunsi kundi kubigisha mu gikuri, kutareka kutazongera gukora ibyaha. Ariko ibyo noneho biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira yuko bidakwiriye kumva ko umunyarwandakazi cyangwa umwari yisanga mu bikorwa nk'ibyo biteye isoni. Kera byari kirazira ku munyarwandakazi, ariko ugasanga ibyaha biriyongera no ku bagore bakabikora. Uwo mugoroba w'ababyeyi rero dufasha iki? Tumwereka nk'umubyeyi, ese ni mateka tugiye kuzasigira umwana wawe? Niba utangiye gukora ibi, umwana wawe hanze aratekereza iki? Rero biduha umwanya mwiza wo kubasobanurira ko bidakwiriye nk'umubyeyi w'umunyarwandakazi.
Iri huriro ryo guhuza abagore bakora umwuga w'ubucungagereza ribaye ku nshuro yaryo ya mbere, rigamije kumvisha abagore bakora uyu murimo ko bakwiye gukora umurimo wabo nk'uko abagabo bawukora. Madamu Safari Jeannette usanzwe ari umucungagereza avuga ko kuba ari abagore n'imiterere yabo yihariye bitajya bibangamira imirimo yabo.
Mu gihe cy'imiterere yacu nk'uko by'ukwezi ntabwo bikubuza gukora akazi, uragakora neza kuko nta kibazo ubifite. Mu byo tunatozwa dukora amahugurwa yo tugiye kwinjiramo, iriya kuko badutreninga baragutreninga ukiyumvamo akazi, nta mpamvu yo kuvuga ngo nagiye mu kwezi kazi kananiye, tuba tugashoboye. Mu miterere rero yo gutwita iyo utwise kuko umuntu agira intege nkeya, abayobozi barakorohereza. Ariko mu gihe cya kindi cyo konsa, gutwita ukonsa igihe runaka, umwana yamara gufata imfashabere usubira mu kazi nta kibazo ugakora.
Iri huriro ry'abagore bakora mu gucunga abagororwa ryafashijwe na Minisiteri y'Umuryango n'Uburinganire. Kuri Minisitiri Nyirasafari Esperance w'Umuryango avuga ko iri huriro rizafasha neza kumenya ibibazo imiryango ifite, ituma hakorwa ibyaha no kureba uko babikumira.
Iri huriro ni byiza cyane, nka Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango tuzarishyigikira ko igihe ryajya ritegurirwa twabigiramo uruhare, kuko aba bantu babana n'imfungwa n'abagororwa, kandi za mfungwa n'abagororwa ziba zavuye mu miryango yacu baba bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo badufitiye runini no kumenya ngo ese abakoze ibyaha, ibyo byaha byiganje ni ibihe, se twabikumira dute? Rero turabasaba yuko bajya bakurikirana abo bashinzwe, bakamenya n'impamvu zaba zitera bamwe gukora ibyaha. Noneho twebwe dushinzwe kwita ku muryango by'umwihariko, iyo tubimenye tunamenya n'uko twabivura, twanakumira ko ibyo byaha biba.
Mu Rwanda habarurwa abacungagereza bagera ku 1,800 barimo abagore basaga 350. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Makuru y'ijwi ry'Amerika mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya. Tuje mu Burundi, abanyagihugu ku mutumba Kirama mu zone Bugarama komine y'Intara ya Muramvya basaba ko boronswa ivuriro kuko bahura n'ibibazo bitari bike batwaye umuntu kwa muganga. Ni mu gihe kuri uyu mutumba atavuriro rihari, basaba ko inyubako zimaze imyaka 10 zarubatswe zoherahezwa kugira ntibasubire kwivuriza ibugarama canke mu bimbi. Mustanteri wa komine Muramvya yemeza ko komine icyo kibazo igifise mu minwe kuri uyu mutumba bagiye kuronka ivuriro. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Umutumba Kirama uri hafi ku birometero 16 uvuye muri zone Bugarama. Ibarabara rija kuri uyu mutumba ntirimeze neza kandi rigaca mu kibira. Kubera kuri uwo mutumba atavuriro rihari, abanyagihugu baba kuri uyu mutumba bemeza ko bagira ibibazo mu gihe batwaye umuntu kwa muganga.
Ingorane ziriho mbere nta n'ukuntu twazivuga mu kuri. Bavye kuva mu ntambara twiruka uwagwaza umuntu ntiyaronka mujyana, haragera n'igihe bateruye ati bamushikane kwa muganga, byase ko baduga agacikanira mu nzira bakagarukana ku kaburi bagahambaho nyene. Nayo icibagiwe cyo n'ababyeyi bagiye kwibaruka kwa muganga, urabona imbanye ntisezerana.
Kiretse ababyeyi bagiye kwibaruka bahura n'ibibazo, uyu we ababazwa n'abarashwe kandi bariko bakora igikorwa cyiza cyo kurokora amagara y'umuntu.
Tumaze guhamba benshi nyakuba bwe twari tukifise amagara yo kugira ngo duterure, twararashwe kenshi turasigwa mu kibira kandi tukaraswa nk'inkozi z'ikibi, turiko turatabara dufise umubyeyi mugabo tugasanga twaguye mu ndwanane nkizo, berako twaba turiko dusokoroka mu kibira mwijoro mu masaha tayijoro duteruye umuntu, ugasanga kumbe abari kuri antene yabo ntibazi ntituzi nta mapi tuva dufitananiye tugaca tugwa mu mutego beno.
Mugiye komini iri kwirubaka amazu amazi imyaka 10 yubaswe ariko ntarangizwe, abo banyakirama babona ko atakiriko kirakogwa kuko atabitaro bizoba biriho ibizotuma babandanya mu ngorane bahoramwe.
Yo ahubwo mbere n'ubundi ntace twobadukitse kuko urabona arashoboye kuzanga aha bakamuha umuti, bamushikanye muhira bikanka nizangorane zo kurondera ukuntu tumushikane Bugarama. Ahubwo dufashiye nayo yuzure kugira bamukuye aha bamuhereye imiti aronka haruhukira kugira bikonde ukuntu ashika muhira.
No kuri twebwe turateye akamo bikomeye cyane mbere ngira ngo gushikana ku mukuru w'igihugu kuri nakadukamwe bariko barasanura n'ibindi twashaka ko byose byogiriwe kugira ngo duhebe turuhuke tugire tashi. Vuga iyi yindi nzu ubona ngaha ahe kuko muri programa narumvise kumenga ntirashikirwa mu zokubakwa ku buryo n'imiburiburi hagize nk'umubyeyi bishika ko yomara nk'iminsi 3 cyangwa 4 ngaha ashobora kuronka ahantu aruhukire bibitaro nk'uko bari babitwemereye kuva muri 2005.
Mustaneri wa komine Muramvya Dieudonné Nsabimana aremeza ko ikibazo cy'ivuriro kiriho kuri uyu mutumba kuko abari batsindiye isoko yo kubaka ibitaro babikiriye hagati. Dieudonné Nsabimana arongoye komine Muramvya atubwira icyatumye batabandanya ibikorwa.
Icyatumye kumbure batashaka kurimara bari barasije soko ndi uko ahayikirama nk'uko muhabona n'ahantu hagwe gushika n'ahantu ibarabara ritagendwa, bigatuma iyo ibikoresho mu kubishikana ngaha bibagora, ugasanga kumbure uburyo basanze bwo gukoresha bwari bwishi baravye ubwo bari basavye mu gihe baronka iyo soko. Nacyo gituma twumve yuko benshi byabananiye kwashikana ibikoresho babonye babohomba cyane bakenera kubitagatse.
Nayo ku kibazo cyo kubaka ibitaro, Mustaneri wa komine Muramvya avuga ko bazotangura kubaka ivuriro, ibyibindi bisata bitandukanye bizoboneka buke buke. Avize icyizere ko mu minsi ya vuba umutumba Kirama uzoronka ivuriro.
Icyo kibazo tumaze gifata mu ntoki, icyizere ni cyinshi cyane yuko tuzoruhuka iri vuriro ry'Ikirama ryuzuye. Twaravuganye n'umuganga arongoye intara y'ubuvuzi betwa na hashyitse ngaha turi kumwe, aho yatwemeye yuko nitwamara kubara inzu nka 2 azoca atangura kuduha abaganga barakora ngaha ibikorwa bibayabaye kugira dufashe abanyabwo ngaha Kirama, maze twibaze yuko mu kiringo cy'amezi 2 tuzoba twamaze kuronsa abaganga bakeya nk'uko twebwe n'umuganga ajejwe intara y'ubuvuzi.
Umutumba Kirama uhana Rubibe na komine Rugazi iri mu ntara ya Bubanza hamwe na Mubimbi iri mu ntara ya Bujumbura. Uyu mutumba ukaba uba ko abantu barenga 21,000 nk'uko byemezwa na Mustaneri wa komine Muramvya. Kiretse ko atavuriro ririho ryari ryashinzwe n'umunyagihugu ryarugawe n'abajejwe amagara y'abantu bafatikanije n'abajejwe intwaro kuko ritari rikwije ibisabwa. ikindi cyugawe namazu abiri yadandarizamo imiti kuri uyo mutumba ku mutumba Kirama muri zone Bugarama iri muri commune Muramvya. Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana, ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba, mwari kumwe naho yanitanga ishaka.
Nakije niyo ngabo tubasezerewe tubifuriza umugoroba mwiza, tubatumira no kwandanya mudushikiza, mutubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikiza.